mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe neza ncuti mutangwa inondo bishasha muri kumwe natwe muri saa 18 ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na Joe Diane na hazendongo ibiganiro vy'ino mwanya zimeze imwe mu ngingo hivyo ngiye kubashikiriza.
Umuntu hamenye ko agwaye mu byumviro byiwe kuko ari ku misi yiwe kumva ibintu abandi batari ko barumva akabona ibyo abandi batari ko barabona ya mu byumviro akavuga yuko abantu bamurondera kumwica.
Uyu ni Professeur Leandre Simbananiye umwigisha muri kaminuza akaba akurikiranira hagufi n'imigendere y'abantu avuga ku ndwara zifatira mu mutwe abatari bake bitiranya n'ibirozi. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko hanze hato mugume ku maradiyo yanyu. Ariko imbere yo nkunje ku masonga n'izindi ndabafitiye mbanze ndababwire muri make ko abanyamerika barindiranye igishika kumenya umuntu wa mbere yagigwa n'icacu kuba yaragize uruhara mu gukorana n'Uburusiya mu guhungabanya amatora y'umukuru w'igihugu yo muri 2016 bikaba bitegekanijwe ko uyu muntu aza gutangazwa kuri uno wa mbere. Amakuru yaciye kumenyesha amakuru vya Amerika ku munsi wa gatanu yavuze ko sentare nkuru y'igihugu yamaze kwemeza amazina mwamwe inyuma y'amatohoza rongwe n'umushikiriza manza adasanzwe uramuka rero atangajwe acatabwa mu mvuto bidatevye gushika ubu. Nubwo uyo muntu ataramenyekana hari amakuru yo kwizera yemeza ko ari somambike wa perezida Donald Trump kandi ko mu gihe c'amatora yaramwegereye cyane ari nako rero guhava akorana n'Uburusiya mu kwivanga amatora ya Amerika. Umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kenya Raila Odinga hasaba ko hatunganywa ayandi matora y'umukuru w'igihugu misi 90 yishimikiza ko igihugu kibangamiwe cyane n'imvururu zifatiye kuri politiki. Raila Odinga yabishikirije itorokanizo ry'amakuru y'Abanyamerika haheze iminsi itatu yanse kwitaba amatora yo kuwa kane yakurikiye ayo mu kwezi kwa munani. Hivyavuyemwo vyatesheje agaciro na sentare na hinyuzwa yavuze ko yabayemwo amahinyu. Raila Odinga yavuze kandi ko amatora yo kuwa kane akwiye gufutwa kuko ngo perezida Kenyatta yatamvye yirorera atawo mu batavuga rumwe nawe bahigana. Umugambwe uri ku butegetsi mu gihugu cha Liberia watangaje kugiye gushinga rubanza rwo guhakana ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu inyuma yaho umunye politike yahiganywe ku gitici. Uyo mugambwe aronkiye ikibanza kigira kabiri. Uyo mugambwe urega perezida w'igihugu cha Liberia wo muri kino gihe Ellen Johnson asanzwe ari muri uyo mugambwe ko yagize uruhara mu biharuro vyavuye muri ayo matora yabaye kwigenekerezo rya 10 ry'ukwezi kw'icumi nyene ukaba umurega ko yagize inama n'abacamanza bajejwe ayo matora imbere y'amatora. Itangazo ryasohowe n'umugambwe uri ku butegetsi hamwe n'iyindi migambwe ibiri ejo rikaba rivuga ko ayo matora yaranzwe n'amahinyu menshi cyane hamwe n'ubusuma bw'amajwi. Iryo tangazo rivuga kandi ko inama perezida Ellen Johnson yagizemwo uruhara yerekana ko yarenze ku mategeko agenga amatora kandi ko ata burenganzira na bumwe yarabifitiye. Ijwi Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiyo vyacu muciye ku ruga rwacu rwa internet ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com nayo ku ruga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara ikaze nshuti bakunze
wanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ngire mwiriwe kandi ndabahe ikaze nshuti bakunzi bijwi rya Amerika. Umuvugizi wa perezida w'igihugu cy'u Burundi Jean-Claude Karigwandenza ko yamirira kure amakuru ari mu vyegeranyo vy'abanyamakuru bashize muri Panama Papers, aho bagiriza umukuru w'igihugu cy'u Burundi yuko afise amatungo menshi hanze y'ico gihugu. Reka vyinshi kuri no nkuru tubazimenyesha amakuru wacu Bujumbura erojo birika neza.
Amatozo yakozwe na Panama Papers yemeza ko perezida Nkurunziza yikitse inyuma y'indyane za politike zadutse mu gihugu ciwe mu mwaka w'ihumbi 2015 kugira yitungishe biciye mu buryo burimo amahinyu. Umugwi w'amenyesha makuru b'abanyafrika bakoze ayo matohoza bemeza ko Pierre Nkurunziza afise amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari y'abanyamerika ku makonti y'amabanki hanze y'igihugu. Jean-Claude Mputu, umushakashatsi w'umukongomani mu bijanye n'intwari ibereye na demokarasi, amenyesha ko abo bashakashatsi bavumbuye ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yanyuruje amafaranga kandi afise imitahe mu ikompanyi icukura igitoro. Iyo kompanyi bivugwa ko nayo nyene ifite amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari y'abanyamerika ku makonti mu mabanki atandukanye ku isi. Ijwi rya Amerika ryashimye kumenya niba uwagirizwa yasomye ibyo bamuvuga ko, maze ryegera umuvugizi wiwe Jean-Claude Karigwandenza ko
nyinshi mukuru w'igihugu ivyo yarabimenye nk'uko yamenye ibivugwa byose ku gihugu, ibivugwa ku Burundi cyose arabimenya. Ariko rero ico abantu bomenye ba Barundi canke abandi bo mu bihugu bitandukanye nuko izo nzandiko twebwe tuzita amazimwe n'amaremenhanya, izo nzandiko za Panama Papers n'ibinyoma n'iremenhanya. Abavyanditse n'abavyandikishije bose basangiye umugambi mubi wo kwanka no kwankiriza u Burundi n'abarundi b'umutima uhereye kundongozi zabo mbere n'inshuti z'u Burundi. Imwe mu ntumbero rero zabo bangushi n'ukugerageza guteranya abarongozi n'abenegihugu mu kwagiriza abo ba mbere, n'uvuga abarongozi ko ari njyajya.
Ndenza katubwira n'iyindi mvo yibaza yatumye bandika kuri shebuja ko yanyuje amafaranga akanerekana aho ubutunzi bwa perezida Nkurunziza buri.
Iyindi ntumbero y'ayo mazimwe ya Panama Papers n'abandi bakora imigambi gahitse nk'iyo ni ukwihora ibihugu bya Afrika kubera byanse kutamikwa ijambo, bikerekana umutima w'ubutwari, umutima rugabo mu gushyigikira u Burundi muri ijya minsi. Hariko haraba ikoraniro kaminuza mu gisagara cya Geneve aho amakungu ariko aca hirya no hino ikibazo cy'agateka kazi na muntu. Iyo bashaka kumenya amatungo ya nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi bari kutubaza, kuko twebwe turaza hari itunga rya mbere giwe riri mu bene gihugu ngaha mu gihugu nibo basangiye ugupfa no gukira. Iri ni itunga giwe n'umukozi yamariko arakora ararima arorora, arafise amatunga atandukanye y'ibitungwa n'ibitegwa, imirima n'ibitungwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi bisa gaciro katari gato.
Umuvugizi w'umukuru w'igihugu yemeza kandi ko atamuntu numwe azigera azana ivyemezo vy'uko perezida Nkurunziza yanyuje amatungo akayabika mu mabanki rwihishwa.
Abantu bashaka ukuri cyangwa kumenya ukuri mugabo muri ayo mabanki bavuga yo hanze no kumenyesha yuko nuwo baha imyaka igihumbi atanumwe azoshobora kuzana ivyemezo n'ivyagirizi ngo yerekane amafaranga ariyo anganuku yinji yaciye ngaha. Na ibyo bavuga ni binyoma n'abangushi, niba babona arivyo nibabizane bavyerekane hanyuma kandi baheze kumbure bitwarire nabo bagiriza ko bakoze ibyaha nk'ibyo.
Mu bavugwa kwizo byaha harimo umukuru w'igihugu cha Afrika y'Epfo Jacob Zuma yagirizwa ko yanyuruje akoranye n'umuryango w'agwizatunga bakaruhariwe b'abahindi mu kiringo cy'imyaka myinshi amamiliyari 5 y'amarande ku mwaka, ayo nayo akabangana n'imiliyoni 289 y'amayero y'abanyaburaya. Eroje urika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Eroje urika neza, urakenewe. Duce tuvangahe Bujumbura, rero dukubitire Kampala muri Uganda, tubabwira ivyinzara ivugwa mu mpunzi. Ignatius Bahizi niwe atubwira ivyinshi kuri ino nkuru.
Mu nama n'abanyamakuru no munsi hano Kampala, umuhuza bikorwa w'amashyirahamwe akorera hasi y'umuryango w'abibumbye muri Uganda, Rosa Malango, yavuze ko ari nta mpunzi n'imwe yari yasohoka igihugu cya Uganda kubera ikibazo cy'inzarangije mu kindi gihugu. Ati nubwo impunzi muri iki gihugu zitakibona ibiribwa bizihagije, Uganda iracyari imbere y'ibindi bihugu mu guha impunzi ubwisanzure butuma impunzi zashobora gukora akazi gasanzwe nk'abandi banyagihugu, kongera kuri bike zihabwa.
This whole thing of refugees escaping is not
ati ibyo kuvuga ngo impunzi zirimo gutoroka mu gihugu ni ibinyoma. Uganda ni kimwe mu bihugu bike ku isi aho impunzi zemererwa gutembera uko zishaka. Impunzi ntabwo zifungiwe mu nkambi, zifite ibyangombwa by'inzira bizihabwa n'ubutegetsi kandi zemerewe kujya aho zishaka hose. Zimwe mu mpunzi za Nakivale zifite ikibazo cy'inzara nizaje kera kandi zozo ibyo kurya zabonaga byaragabanijwe kuko zimaze kumenyera akaba zihinga ibyazo. Mu kwezi gushize impunzi z'abakongomani mu nkambi ya Nakivale zakunganiye ku biro bya HCR muri iyo nkambi zitotomba kubera ikibazo cy'inzara ariko ntacyo byatanze. Zimwe mu mpunzi kuva mu bindi bihugu byo mu karere zadutangarije uko ikibazo cy'inzara cyifashe.
Turafata ibiro bitatu ndetse nk'ubu jyewe mazi imyaka ibiri hano ubu ngeze ku biro bitandatu nkaba mfite abana batandatu. Urumva se ibyo biro wumva byashobora gutunga umuryango hano mu Bugande? Turapfuye n'inzara, inzara igiye kwica abantu. Bashobora kuduha n'ibiro bibiri bibiri buri muntu ku kwezi by'ibishyimbo. Ubwo rero urumva ko ikigoyi kigiye kutwikira hano mu Bugande.
Urabona impunzi zimwe bagenda bazitandukanya ngo zije vuba zigafata ibiryo byinshi, nabyo nta bwinshi kuko ntiziratuzwa, ntizatujwe, izuba ryaracanye bazigabanyiriza ibiryo ku buryo bukabije cyane, ku buryo umuntu bamuha ibiryo bitatu ukwezi kose.
Ibiryo bitatu by'iki?
By'ibiryo by'ibigori
byonyine, nta n'ibishyimbo.
N'ibishyimbo bashyiraho ikiro. Ubu kugeza abantu benshi n'abadafite aho bahinga, n'impunzi z'abarundi ahanini zije vuba kandi nizo nyinshi. N'abanyarwanda bamwarije bigeze gutakaza amataka yabo, nabo nabo baracyarira ntibarongera kuyabura.
Ukuri ikigo cya leta gishyizwe impunzi mu gihugu bwana David Kazungu we yavuze ko umubare w'impunzi umaze kwiyongera cyane mu gihe imfashanyo yazo yo itiyongera mu buryo bukwiranye n'uko umubare uzamuka.
We are now over 1.3 million people refugees in the country. Our numbers have grown exponentially high. These numbers are growing.
Ati umubare w'impunzi mu gihugu ubusaga miliyoni imwe n'ibihumbi 300. Umubare wariyongereye cyane ariko ubwo umubare w'izo mpunzi uzamuka ibikenerwa kuzifasha byo ntabwo byiyongera. Kuri ubu tubona hagati y'ibice 27 kugeza kuri 30% byonyine ku mutungo dukeneye wo gufashisha impunzi. Utu duke tubona nitwo tugomba gukoresha gufasha impunzi zose mu gihugu.
So we have to deal with the 27-30% to cater for all the refugees that we have.
Uretse kugabanya ubwinshi bw'ibiribwa byagenerwaga impunzi cyane cyane izimaze igihe kirekire mu gihugu, igihugu cyose muri rusange uyu mwaka cyahuye n'ikibazo cy'izuba ryinshi ryakurikiwe n'imvura nyinshi igatera imyuzure. Irihindagurika mu bihe ryakosheje abahinzi mu gihugu cyose ubariyemo n'impunzi, kabone ko zo ziba zinahinze akarima gato cyane byatumye zigirwaho ingaruka kuruta abandi. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Nusa imbabazi rero kuba kunze ijwi rya Amerika mari mumenyere ko ku munsi wa mbere mukurikirana amakuru menshi azava mu ntara no makamba, ariko bikaba bitashobotse kwe ruhinga bw'ivyuma. Ariko mu mwanya wo ya makuru tubashikirize ikiyago mwari mwarakurikiranye ku munsi wa kabiri kijanye n'ingwara zo mutwe na mugenzi wacu Diane Ndonse.
Ego, reka dutangure twakira bano batumire bacu hano muri studio. Turi kumwe n'umwigisha muri kaminuza akaba n'umuhinga mu jyanye n'inyifato hamwe n'imibereho y'abantu, Leandre Simbananiye. Urabahaye mwaramutse.
Mwaramutse, ndaramukije n'abari ko baratwumviriza.
Twakire kandi na Pasteur Seth Nkeshimana arongoye isengero Centre International de la Pentecôte. Pasteur Seth Nkeshimana, na mwebwe turabaramukije.
Turabaramukije, nagomba nibutse gatonyi ko ndongoye urwego rujejwe gutunganya no gutunganiriza amadini n'amashengero muri France ni organe de régulation et de conciliation des confessions religieuses, nubwo ego bw'igihugu.
Ego, murakoze. Twakire na Furera Hippolyte Manirakiza arongoye ikigo kivura ingwara zo mu mutwe kikongera kigafasha abafite ingorane zo mu mutwe zishobora gutuma amagara yabo ahungabana. SNPK cyo mu Kamenge, namwebwe turabaramukije.
Murakoze, ndabaramukije cyane na je.
Uno munsi tuza kuvuga rero kubijanye n'ingwara zo mu mutwe bamwe bita ko zishobora kuba ari amadayimoni, abandi bakazita amashetani cyangwa imitima mibi ishobora kuba yateye umuntu. Ibyo rero bikabatuma abantu bataja kubivuza kwa muganga. Reka dutangure tubaza umwigisha akaba n'umuhinga muri kaminuza, Leandre Simbananiye, aducire ku mayange indwara zo mu mutwe mu bisanzu zimeze gute.
Murakoze. Indwara zo mu mutwe tuzicamo imigwi ibiri. Hariho indwara atuma umuntu ntamenye ko
agwaye kaja mu byumviro byiwe uko ari ku mwisi yiwe kumva ibintu abandi batari ko barumva akabona ibyo abandi batari ko barabona kaja mu byumviro akavuga yuko abantu bamurondera kumwica cyane ko ari umuntu Imana iri kwiramubwira ibintu urumva rero ari mu indisi ntamenya ko agwaye
yiyumvira nk'uko abandi bantu bari ko barimvira
kaye kandi ntamenya ko agwaye wabona ko ibyo abona abandi bateza kuyibona ibyo ariko ari arumva amajwi yamuvugira mu mutwe ariko abandi bateza kubyumva iyo rero ni gica kimwe cingwara kandi ni nyinshi n'ubwoko bwinshi simwe hari ubwoko bwinshi bufata gutyo nubundi bwoko bw'ingwara zo mu mutwe umuntu akabona kwagwaye akabona ko ije ariko arakora atari byo akagira nk'ubwoba mugaho akabona ko ubwoba atahubvuye yumva ko ivyamushikiye bitafiza kumushikira ariko ntabyivane mu wenyene nico gituma rero haba izonye zimufata ntamenye kwagwaye canke izo yumva kwagwaye ibyo bita manevrose kategeza kuguma yaharaba minwe yibaza yuko yacafuye canke yasohotse mu nza akaguma asubira kuraba ko yugaye inyango z'ama obsession muga kazi nugaye muga ntegeza gusubiranya ibyo zose izo ngwara ubwo bwoko bubiri rero nubwo kujana kwa muganga
ego reka tujambo pasteur Seth Nkeshimana mwebwe muri umwe mu baserukiye amasengero n'amadini
ego
kikiganiro hanini ni mwebwe kiraba mutandukanya gute izo ngwara zo mu mutwe hamwe n'izo mwita amadayimoni canke amashetani
kugira ngo abiko baratwumviriza batahure neza ntange image indwara zo mu mutwe zimeze nk'indwara y'ikomene ku mutwe usanzwe indwara y'ikomene ku mutwe ivugwa n'ivyo twita paracetamol mu mutwe uraruhutse ariko igituma indwara umuntu agwa amene ku mutwe hari impamvu nyinshi indwara yose yatera gukomene ku mutwe ubwiye ryo kuvura umuntu ukamuha paracetamol arakira umutwe kumva araruhutse ariko uje kwamusubira kandi nimba uwo mutwe uvuye kuri dufate nka malaria baca muvuza antibiotike iyo mutwe ntukira teza kwataka cyatumye uyu mutwe ubaho n'uyu muntu yagwaye mu mutwe no gutahura neza ubwo bugwayi bwo mu mutwe afise ugatahura neza iyo buzanana ahariho cyose uretse ko ingwara yose ibanza gusenga iyo rero turiko turasenga niho ucumenya ko umuntu ari amadayimoni cyanke ko akeneye kuja kwa muganga ibyo rero bishabisaba ubuhinga ikibazo tukunda kugira nuko abari muri domaine
n'icyo gisata cyane
n'icyo gisata cy'abakozi b'Imana cy'abizera ntidufise ubumenyi bumwe bujanye n'ibivyo byo mu mashuri iyo ubikora ufise ubumenyi buke byose urabyitiranya iyo ubikora ubisanzwe ufise ubumenyi ndushaka kubyihendamo byose nshaka kubyihendamo ko ndabizi ndazi gutandukanya
ibyo byose amajambo make pastori hariyo abo mwumva yuko bakwiriye kuja kwa muganga n'abandi bakwiye gusengerwa bagakira batarinze kuja kwa muganga kuko ari abadayimoni nyine
ingene bigenda ariko nshe mfatiraho mboneraho akandi ko kubwira aba bantu bariko baratwumviriza babikora ikintu cambira ukora ingwara yose ikintu cyose ukibonye urasenga ni muruko gusenga widentifya les symptômes ibimenyetso ubacumenye utu muntu we bakose sahazukirira ni kwa muganga kandi no champanura utabitahura nawe bo banguka bakajana muri kijya kigukiriye twita kwa rujanti kugira ngo naho nyahari basenga umuntu ntava sinzikara kumbe ariko basenga bitari byo bagatabara kirikare mu byukuri yera madayimoni ntateba
ngira maza kugishizamo mutubwire mu bisanzwe mu bafashe nabo bantu mu bafashe ingene bashobora kumva mu masengesho ko ari abadayimoni nuko atobariyo duhi jambo Frere Hippolyte nawe Manirakiza arongoye ikigo CNPK cyo mu Kamenge ifasha abo bafise ingwara zo mu mutwe Frere mwebwe abo bantu baba bafise izo ngwara zo mu mutwe biraborohera kubavura kuko hariho abo nyene bashobora kuba bacengira ngo muri izo nzira zo kubanza kwivuza amadayimoni mubakira gute
twaka umugwa bagwaye mu mutwe bashobora no gukoresha imiti mugo turakira nabandi bafise ingorane nkunda kuzita ingorane sesereza mutima bico kibyo kumvikana ingorane sesereza mutima mugabo ntagwaye mugabo rero uwo muntu afize ngo nesereza mutima ataronsa bumufasha nkuko pastor Seti abivuze arashobora kudogwara buri iyo migwese turayakira ingire tubakira dufise bisata byinshi kugira dushore kuvura neza dufise bisata byinshi hari gisata cabaganga no vuga medesa turafise igisata cabize imyifato abapsikologi niko no vuga hari ni gisata rero cabafasha mu byo no vuga imibano nibindi gifaransa les assistants sociaux turafise ni kindi gisata no vuga gikomeye
chaba foroma wakwiri kila nuwaza wa foroma na wafata mhaba vye yu murugwa ikuko wamuwa hafi kandi wamuhumuti wamuoza wamugiriki usangali gisata chaba foroma gifasha abo bose mfashi kuko ni uba gumana hamuni murugwa ikandi haji wa foroma wakuri kikogo ikome chaadi kuko abaganga na wabasi ubose wagi aba foroma ni uba chaba gumaho ama saha milongibili nane kuni milongibili nane kumunota kumunota barakora leo nawe gikoko kinini gikomeye cyane akarundi ndigisata leo gikomeye cyitwa pastoral no kuvuga yuko ni gisata tuzi ko gifasha mu kuvura indwara zo mu mutwe canke kurafira ingore nsesereza mutima kibafasha gusenga kuko turazi yuko ibyose biva mu kwizera jewe ndo mu katolika ndo mu furera nico gituma ico gisata twagisizeho kuko tuzi yuko gifasha cyane na cyane cyane kuri aba bagwaye canke kuri aba bafite ingorane kuko turazi yuko nkuko pastor abivuze kubumviriza kubaremesha nk'umuntu yemera Imana umukristo turazi kugisabisha twese kidufasha rero twebwe twayifatanya bibiri ukeneye umuti twa mu mutima ngo niyo tubonye ko akeneye kuremeshwa n'igisabisho navyo twaheza tukabikora
ego furera ni kuvuga yuko rero ikintu c'amasengesho gikomeye cyane mu kuvureza ngwara zo mutwe nico twoshira imbere cyane
oya sije twoshira imbere oya sije twoshira imbere kuko amasengesho ntaja mu kibanza cy'umuti
ariko arakiza
amasengesho nimba ari umuntu ategeza gufata umuti usenze ntucukira kandi wateza kuwufata tubivuga neza nimba bamubonye bakavuga bati afise yangwara bita depression ndakarorero
kuyinga
muganga akamwandikira umuti canke umupsikologe nka professeur Yandre akamuna akavuga ati umuntu muganga mbona yarakwiye umuti uyu uwo muti ateza kufata mugabo ntibica bibuza yuko n'igisabisho gishobora kugira uhandi kamufasha kuko naco indwara y'umuntu agwaye arababara urabizi arihebura none wumva ko umuntu yemera kandi asenga ico gisabisho kitaca kigira uhande kikaza kiravomera wa muti cyo kuvomera ugasanga rero umuti n'igisabisho bice mufasha mugabo nimba bamwandikiye umuti ukavuga utigenda gusenga gusa yewe n'ukuri no kubwira yuko bidakunda
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye twijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ariko washaka karinda kwandikirwa umuti nkuko pasteur yabivuze bakamusengera bamusengeye agakira ni nk'umuti
ego no witumuti ngo ndagira nimba afise ingora nesesereza mutima na twebwe turagikoje hitumuha umuti no kuvuga ni kamu gifaransa imwe yavuga trauma rero byose baracanga mu Burundi bakumva umuntu afise ingora nesesereza mutima ngo ni trauma so ariko bisa ni traumatize afite trauma kubera afise ingora
trauma tuvuga ko ari
bajya babusesereregwa muko bariho rero ico bita de trouble psychologique zatewe na twa tugore nsesereza mutima
byo twovuga ko ari
ni ngora
nifato itajanye
ishobora guhungabanya amagara mu mutwe ni ngora ni singwara ni ngora ni bibazo ingora ni zishobora guhungabanya amagara yo mu mutwe niyo bita de trouble psychologique izi rero ngaha ku muntu yizera pastor niba arashobora amusengera arashobora gukira mu mutima arashaka kuremuka mugabo n'uko witwa umuti kuko tuvuze umuti mu kirundi
pasteur afite cyagomba kubivuga
ndagira icambere coco mumbabarire mwabaje kibazo ciza cyane amasengesho arakiza yewe nagomba ndabivuge ko amasengesho akiza kandi akiza indwara zose ariko bivana nibihe bivana no usenga bikavana no usengegwa kuko amasengesho ni ikintu gikorera mu kwizera turafise amatemwanyaje menshi duharura mu mamiliyoni
intahe
z'abantu bakize indwara zose abemera bibiliya turabonaho Yesu canke Yesu yakijije umugore agwaye kujojota amaraso abimaranye imyaka myinshi imyaka 12 iyo ni indwara mu isanzwe ivugwa n'abaganga ariko yarakoze ko birashoboka kandi aravuga ati abazonyizera ibitangaza bizobakurikira nibi ibyo bibaho ikibazo no munsi dufite ni ikihe nicuko abantu bemera ivyo babona n'amaso ivyo uvyuko indwara zikizwa n'amasengesho bisaba kwemera gukomeye ko ibidashoboka ivyo ubone ngo ntibikunda bikunda
bisigura ko rero nizo ndwara zo mutwe zishobora gusinda
ngomba ngatumvikane neza indwara zo mu mutwe zirakizwa n'amasengesho ariko si igihe cyose aho tuhabere maso
iko ngiye
nibyo nico gituma je mvuga nti
yaraje kuvuga
nico gituma je mvuga nti
professeur afite
nico gituma mvuga nti nimpeze mu nkundire
ego
iyo umuntu umubonye ko indwara senga ariko ntumugumize ko rondera nabandi nubasanga ari malaria ja kwa muganga ufate nkayi bujumbura imana ishobora kuza gukiza bujumbura malaria kuko hari imiti ya malaria ariko dufate kufatiwe mu bugaragwa ahantu atamuganga haba ahantu atakinine ibaho no gupfa cyane ugukira cyo gimaze ugukiza kandi ukize malaria
nagira abo turi kumwe mfurera na pastori na jewe mwigisha iki kiganiro kifashe abo turi ko turabwira nifuza ko bugenda bumvise inzira duhurirako pastor seti mu ntango yari yavuze neza ibintu natahuye kandi yari yavuze yuko abantu bari bafise ama attack diabolique donc gutegwa n'abadayimoni ko abimenya iyo amusengeye acabona ko ari amatake abanda ari gutegwa canke ari byo kuja kwa muganga ni ngo gupima aho nari nabikunze cyane kuko no kwa muganga bagira ico bita diagnostic gupima imbere yuko bavura barapima urumva rero pasteur setiwe wagira ni namahigo yavuze yuko yiza psychology iyo bose bameze gutyo no tunganirwa gose mu byerekeye abavuga kwa masengesho akiza kuko we urumva yuko agira ibyo gupima akagasanga akabona yuko izo ngorane z'uwo muntu zishobora guhera kubera ya ukwizera kubera bagiye mu masengesho mugabo yavuze yuko atari ibyo baca bamujana kwa muganga aho rero byo bari byiza cyane nabandi babikora gutyo bumvise yuko amasengesho arafise icyafasha mugabo ntaza gusubirira ubuvuzi abantu rero bariko baratwumviriza nibaza yuko icyo twobatekerera nkuko mwababivuze pastor na furera ibyo gusenga umuntu yemera birafise akamaro kanini gose jewe na cyane ndabyigisha mu ishuri mugabo sinigisha gusenga ndababwira ikibanza cyabyo wewe wizigira ukizigira yuko waremwe n'Imana kandi gukunda kandi kubona kandi ikuri hafi uko kwizigira ufise gutuma inkomezi mu mubiri zongerekana ibyo biriho n'ubuhinga buravyerekana ingene inkomezi zongerekana kubera kwizigira mugabe izo nkomezi rero
biri mu byo mwize namwebwe mu mashuri
yego twebwe mu mabasikologi cyo dukoresha niki cyo twita confiance umuntu yihebuye akaza kugana hanyuma mu ukoreje ubuhinga wize iyo confiance ukayigarukana uko kwizera ukagarukana apfa ngaho afise inguvu mugabe uko kwiza izo ni bimwe twavuga yuko hari ingwara zijanye n'ibintu buri kuracamwo bituma wihebura
ego mukiraho
sizangwara navuga ubwa mbere za ma psychose na manevrose izo ibyo bitegezwa kuronka umuti mugabe hari ico bitwa two mu gifaransa ama souffrance donc ibintu abantu ducamo ububabare
uvaye
ku ngano zitandukanye ibyo twaciyemo bitugore ibyo rero biratera umwiheburo birashobora gutera n'indwara zo mutwe mugabo rero
mukiraho mbega mu byo mwize mu ishure harimo ikibanza muha Imana nayo kubayizera yuko nyine ishobora kubakiza
no kubwira yuko nko muri za université arico bita psychologie religieuse muri psychologie religieuse turabara uruhara ngo ruhara gugusenga ruhara gw'Imana mu buzima bw'abantu
rero psychologie religieuse twovuga ko ari nko
ni kuraba ni gituma dufate twiga igituma n'ikibanza abantu baha ibyo gusenga cyavuye he bifite akamara kahe mugabo icyo duhurira ko rero n'abasenga n'icyo kintu cuko umuntu umuba hafi kandi akumva yuko ariho puissance donc ubushobozi buri hejuru biraremesha gose biraremesha gose birabisa kamara
ubushobozi bushobora kuva muri abo basenga cyangwa bukava mu muntu wese
ariko ubwo bushobozi twese nibaza ko abafurera na pasteur wabo ubwo bushobozi ntibuza kizingwara ngo busubirire umuti buza gufasha uwo muti
ego reka tuje kurera abasanzwe bavura twumve icyo bivuga
ariho gatonya siti yavuze ego yavuze ibintu byerekeye nka Yesu yakijije abantu nditwe batekerere ibintu by'ibitangaro abantu tubafashisha ibyo dushoboye ibitangaro bije ni byiza cyane ariko ibitangaro ntikubwira abantu ngo barindire ibitangaro kabisa
nukurero igice cha kabiri cha kino kiganiro mukazoshobora gusura kugikurikirana ejo twashimiye inshuti bakunze mariko muratwumviriza Diane Nahazo mari kumwe kuri micro na Innocent Kimenyi na ingenieur Twentitu bipurize umunsi mwiza tunabatumira mu biganiro by'ijwi rya Amerika masaha ari imbere muri byo harimo ikiganiro muri isanga mukurikira kuva saa 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda mugira imana mubanye no mu byanyu kandi n'indwi nziza.